ni radio nk'ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, mubandanya gukurikirana ibiganiro vya radio nk'ijwi rya Amerika mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda. Turi ku FM 93 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu. Republika ya Demokrasia ya Kongo yaraye itangaje leta nshasha igizwe n'abategetsi 54.
Iyo guverinoma rero yagiyeho, niba ari abantu bashaka gukora abaturage, bisaba yuko nabo nk'abantu baturuka muri abo baturage, ndetse cyane cyane ko na kare yabonye ministre w'umudamu, wenda bo bagira imbabazi z'abaturage bakamenya yuko abantu bakwiriye kubaho.
Uyo ni umwe mu banyekongo baba mu ntara ya Kivu yepfo. Mu Rwanda, sentare yo mu ntango ya Nyarugenge yategetse Eugene Barikana yahoze ari umudepute mu nama nshingamateka y'u Rwanda gutanga ihadabu ingana n'amafaranga 5,000. Abanyafurika y'epfo bazindukiye matora akomeye cyane yabereye mu mashuri no mu bindi bibanza bitandukanye. Ayo matora abonwa ko ariyo akomeye cyane kurusha ayandi mu kiringo cy'imyaka 30 irangiye. Igisirikare cya Israeli kuri uyu wa gatatu cyatangaje ko abasirikare bacu 3 bishwe mu gisagara cya Rafa kiri mu manuko bw'intara ya Gaza. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mukanya, ikaze mu biganiro vyo kuri isaha muri kumwe na Frederic Mundikije. Aya makuru tuyatanguye kwavugwa hirya no hino ku isi. Reka tuyatanguriye muri Afurika y'Epfo, aho abanyagihugu bazindukiye matora akomeye cyane yabereye mu mashuri no mu bindi bibanza bitandukanye. Ayo matora abonwa ko ariyo akomeye cyane kurusha ayandi mu kiringo cy'imyaka 30 irangiye. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Inyuma yuko arangije gushikiriza ijwi ryiwe uyu munsi, perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko atangiye ku mugambwe wiwe ANC uzotsinda n'amajwi menshi kandi ko uzoguma ku butegetsi. Inyuma yuko umugambwe ANC utsinze amatora rusangi inshuro zitandatu wikwirikiranya, ivyatojwe bitari bike imbere y'aya matora vyerekanye ko urugero rw'abashigikiye uwo mugambwe ruri munsi y'ibice 50%. Abitegereza ibintu n'ibindi bavuga ko umugambwe ANC ushobora kutaronka amajwi menshi mu nama nshingamateka na nkenguzamateka, uzoba bubaye bwa mbere biba. Mu matora rusangi yaheruka kuba mu mwaka w'2019 umugambwe ANC wari waronse amajwi 57.5%, mu gihe wari waronse amajwi 70% mu matora yari yabaye haraheze imyaka 20. Vyerekana ko icizera abanyagihugu bafitiye uwo mugambwe cagiye kiragabanuka uko imyaka yagiye iragenda. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa afise imyaka 71 ayoboye umugambwe ANC yemeye ko azokora kurushiriza ku nyungu z'Abanyafurika y'Epfo. Yatangaje ko uwo mugambwe wasavye abanyagihugu kuwuha umwanya kurushiriza no kwihangana. Afurika y'Epfo ihanganye muri iki gihe n'ibibazo bikomeye cyane by'ubutunzi, ubukene n'ubushomeri. Ubushomeri mu gihugu buri ku rugero rw'ibice 32%. Ntivyitezwe ko ibizoba vyavuye mu matora yo kuri uyu wa gatatu bizomenyekana imbere yo mu mpera z'indwi.
Urakoze Fidele. Ishirahamwe mpuzamakungu rihanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu Amnesty International ryatangaje ko igihano c'urupfu cakoreshejwe ku isi mu 2023 ku buryo utari bwibonekeze mu myaka 10 irangiye. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamilinde.
Mu cyegeranyo yashyize ahagaragara kuri uyu wa gatatu, Amnesty International ivuga ko abantu bishwe mu mwaka ushize ari 153. Ni ubwa mbere babaye benshi bene aka kageni kuva mu 2015, ubwo abantu 1634 bishwe icyo gihe. Amnesty International itangaza ko ibihugu 16 byo ku isi ari byo byashyize mu bikorwa igihano cyo kwicwa mu mwaka ushize. 5 biza ku isonga ni Ubushinwa, Irani, Arabia Saudite, Somalia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo Amnesty International ishyira ari ku Bushinwa kuri nimero ya mbere, itangaza ko idafite imibare yabwo kubera ko butajya buyishyira ahagaragara. Muri bariya bantu 153 bishwe ku isi, maganumunani na mirongo itanu na batatu nabo muri Irani, nukuvuga hafi mirongo irindwi na bane ku ijana muri Irani ubwayo yonyine. Barimo abagore n'abakobwa makumyabiri na bane n'abandi bantu batanu bahamijwe ibyaha bakiri abana baranyongwa rero. Muri Arabia Saudite hishwe abantu ijana na mirongo irindwi na babiri, naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari makumyabiri na bane. Muri Afurika, Somalia niyo yonyine Amnesty International ivuga ko yakoresheje igihano cy'urupfu mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu. Somalia yanyonze abantu mirongo itatu n'umunani. Muri rusange, hafi bitatu bya kane by'ibihugu bya Afurika byakuye igihano cy'urupfu mu mategeko yabyo, cyangwa se nubwo cyaba kikirimo ntibigishyira mu bikorwa. Naho ku rwego rw'isi yose, ibihugu ijana na cumi na bibiri byakuye igihano cyo kwicwa mu mategeko yabyo, ibindi makumyabiri na bitatu bikiyafite bimaze imyaka n'imyaka bitayashyira mu bikorwa.
Muri kumura bandanya kumviza iradiyo hijwi ya Amerika, makuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Korea ya ruguru ya kororeye muri Korea y'Epfo ibipurizo bigera ku majana abiri na mirongo itandatu. Igisirikare cya Korea y'Epfo catangaje inkuru kivuga ko ivyo bipurizo vy'ibara ribonerana vyarimwo ubutumwa bucafuza Korea y'Epfo, amazirantoke, ibikoresho vyo kwihanaguza mu kazu ka sugumwe, ivyondo, imyanda mikuru, ibikoko n'ibindi. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Ninazo.
Ibimenyesha makuru vyo muri Korea y'Epfo bivuga ko Korea ya ruguru yakororeye ivyo bipurizo mu gihugu cose. Ibibanza vyakororewemwo birimwo amabarabara acamwo imiduga myinshi n'abantu benshi, imbere y'inyubakwa zibamwo abantu, ibibanza bigenderwamo n'abantu benshi mu icungararo yose ya Korea y'Epfo irimwo n'umugwa mukuru Seoul. Abategetsi ba Korea y'Epfo baciye bihutira kurungika ubutumwa mu matelefone y'abanyagihugu bubabuza kuva mu mihana yabo. Igisirikare ca Korea y'Epfo cavuze ko ivyo Korea ya ruguru yakoze ari ububisha bugayitse, ihunyangwa ku rwego rwo hejuru rw'amategeko mpuzamakungu, kandi ko vyabangamiye cane umutekano w'igihugu. Mu itangazo ryasohowe na Yo Jong, mushiki wa Kim Jong-un atwara Korea ya ruguru, yashimagije iki gikorwa avuga ko ari icubwenge, impano nziza itabesha, kandi cerekanye ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro ku banyagihugu ba Korea ya ruguru. Impande zitandukanye y'amarazo muri Korea y'Epfo zavuze ko itangazo rya Yongjo ari ry'agashinyaguro. Mu ntango zinondwi, Korea ya ruguru yari yagabishije ko izokwihora inyuma y'aho umwe mu baharanira agateka kazi na muntu azwi cyane muri Korea y'Epfo arungitse ibipurizo bigera kuri mirongo ibiri birimwo ibipapuro bivuga nabi ubutegetsi bwa Korea ya ruguru n'ibikoresho birimwo indirimbo za Korea y'Epfo zibujijwe kuvugirizwa mu ya ruguru.
Murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi y'Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Turi no kuri internet w'estatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com, no kuri YouTube na Facebook vewa radiyo yacu. Mu kanya rero amakuru avugwa mu karere ka Afurika ibiyaga binini. Aya makuru tuyatanguye mu Rwanda, aho sentare mu ntango ya Nyarugenge yategetse Eugene Barikana yahoze ari umudepite mu nama nshinga amateka y'u Rwanda kwishura ihadabu ingana na amafaranga ibihumbi amajana atanu. Ni nyuma yaho umucamanza waho amwegetse ko icaha co gutunga ibigwanisho mu buryo butekubiri n'amategeko. Inkuru dushikirizwa na Eric Magirusa.
Akabati gashaje kari mu nzu bwana Eugene Barikana yahoze abamo nyuma kaza kuyigurisha atakigakoresha, niko abatanga buhamya bemeza ko basanzemo izo ntwaro aregwa gutunga mu buryo bumunyuranije n'amategeko. Izo zigizwe na grenade yo mu bwoko bwa stick ndetse n'ububiko bw'amasasi icumi yo mu bwoko bwa AK-47. Umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge asoma iki cyemezo. Bwana Eugene Barikana wahoze ari intumwa ya rubanda mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ntiyari mu cyumba cy'urukiko. Uruhande rw'ubushinjacyaha narwo ntirwari ruhagarariwe. Ubushinjacyaha mu kirego cyabwo busobanura ko izo ntwaro zabonetse mu kabati Barikana yari yagurishije uwitwa Hitimana ni nyuma yo kwimuka mu nzu yari atuyemo ku Kivugizi Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. ntitwabashije kumenya igihe yaba yaratangiriye gutura muri iyo nzu n'igihe yayimutsemo. Barikana Kiregura avuga ko yasabye wari ubonye izo ntwaro muri ako kabati gashaje kuzisubizaho yahoze atuye, ariko abakozi bakazipfunyika mu gitambaro bakazishyira mu ndabyo hafi y'igipangu. Ubushinjacyaha buvuga ko zatahuwe n'abandi bakozi bazwi nk'abakarani bari bagarutse gutwara ibindi bikoresho bya Barikana bahita batabaza inzego z'umutekano. Uregwa haba mu bugenzacyaha, mu bushinjacyaha no mu rukiko yemera icyaha akavuga ko atarazi ko atunze izo ntwaro. Ibi bikamubera umwanya wo gutakambira umucamanza avuga ko mu gihe cy'imyaka ibarirwa muri 60 akorera igihugu atigeze agambirira kukigirira nabi, akavuga ko atarazi ko azitunze. Barikana Kabura nakeka ko byashoboka ko izo ntwaro aregwa zaba zarageze mu kabati yahoze atunze mu gihe yari ari prefe wa prefegitura ya Kibungo. Yumvikanisha ko iwe habaga abasirikare bamurindiraga umutekano ndetse na ubwe yari yarahawe imbunda ntoyo mu bwoko bw'amasotera yo kwirinda. Ubushinjacyaha bwari bwamusabye igifungo cy'imyaka ibiri muri gereza, ariko Barikana uvuga ko byamugwiririye akaburana yemera icyaha akanagisabira imbabazi ari nako yasabaga gukurirwaho igifungo. Umucamanza agasesengura akavuga ko mu gihe Barikana yatungiye izo ntwaro atigeze agira urwego rubishinzwe amenyesha iby'izo ntwaro. Urukiko ruvuga ko atigeze amenyesha n'uwo yagurishije iyo nzu ko harimo izo ntwaro. Rwavuze ko uregwa atagaragaza uburyo izo ntwaro zagezaho yahoze atuye ndetse naho yaba yarazikuye. Yisunze ingingo z'amategeko, umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge yanzuye ko uyu wahoze ari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ahamwa n'icyaha cyo gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi ko agomba kugihanirwa. Yavuze ko kuba Barikana aburana yiyemerera icyaha ubwabyo bimutsindisha. Yavuze ko kuba yaraburanye yemera icyaha atagura inzego z'ubutabera yanyuzemo bimubera impamvu nyoroshya cyaha. Umucamanza yasobanuye ko Barikana yagombye guhanishwa ihazabu ingana na miliyoni imwe y'amafaranga cyangwa se igihano cy'igifungo kingana n'umwaka umwe muri gereza. Yisunze ingingo z'amategeko, umucamanza yamuhanishije kimwe muri byo ariryo hazabu rya miliyoni imwe, ariko kubera Barikana yaburanye yemera icyaha yamuhanishije gutanga ihazabu ingana n'amafaranga 500,000. Ku ngingo irebana n'igarama ry'urubanza ringana n'amafaranga 10,000, umucamanza yarimusoneye. Yasobanuye ko Barikana aburana afunzwe. Eugene Barikana wahoze ari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda yatawe muri yombi kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatanu. Ekabagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Turagushimiye Eric. Tukivuga ku Rwanda kandi ibinyamakuru bikora inkuru zatohojwe neza byagiye hamwe mu ishyirahamwe ryiswe Forbidden Stories bigaragaza ko byakoze inkuru zatohojwe neza ku butegetsi bita ubw'agahotoro bwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Bivuga ko ubutegetsi bwiwe bukora uko bushoboye kose kugira ngo bunumye abatavuga rumwe nabwo harimo n'abari mu bihugu byo mu mahanga. Inkuru twayisabye mewe na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma.
Ibyo bitangazamakuru bigera kuri 17 biravuga ko ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame bwibasira cyane batavuga rumwe nabwo bari mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi nko muri Sweden, mu Burundi, mu Bubiligi, muri Afurika y'Epfo, muri Tanzania n'ahandi ku isi. Ibyo bitangazamakuru bihuriye mu cyo byise Forbidden Stories, inkuru za kirazira ugenekereje mu Kinyarwanda ku Rwanda, bivuga ko bifite ibimenyetso n'ubuhamya bigaragaza icyo byita amayeri ajyanye n'iterabwoba ndetse n'uburyo bamwe mu Banyarwanda baba mu mahanga nk'impunzi bagenda urugurengero. Forbidden Stories biragaruka cyane no ku banyamakuru bahunze bikavuga ko bageze hanze ubutegetsi bw'u Rwanda bukabahozaho ijisho. Ugaruka cyane mu nkuru icukumbuye ku Rwanda ni Jean Bosco Gasasira umaze hafi imyaka 14 mu buhungiro. Uyu wahoze ari umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru umuvugizi yabwiye Forbidden Stories ko yahunze u Rwanda mwaka 2010 nyuma yo gushyirwaho ibikangisho byinshi. Akavuga ko nyuma y'amezi make ahunze uwari waramusimbuye by'agateganyo kuri uwo mwanya yiciwe mu mujyi wa Kigali ndetse n'icyo kinyamakuru abategetsi bakagihagarika. Gasasira yabwiye ibinyamakuru byibumbiye muri Forbidden Stories ko nubwo yaje guhabwa ubuhungiro n'igihugu cya Sweden, icyo yise amayeri y'iterabwoba ryo kumugendaho yakomeje. Umuryango Forbidden Stories uvuga ko wiboneye inyandiko yavanywe mu majwi y'ikiganiro cyo kuri telefone umusirikare mukuru w'u Rwanda Jack Nziza yaganiriye na Maneko wari ushinzwe gukurikirana Gasasira. Iri huriro ry'ibinyamakuru bicukumbura rivuga ko nta gihe cyashize ibyo bibaye umudiplomate w'u Rwanda akirukanwa ku butaka bwa Sweden bikemeza ko yaziraga gukora ibikorwa by'ubutasi ku mpunzi z'Abanyarwanda. Mwaka 2013 naho urukiko rwo muri Sweden rwahamije uwo maneko icyaha cyo gukora ibikorwa by'ubutasi binyuranyije n'amategeko. Forbidden Stories ivuga ko mu byashingiweho muri urwo rubanza harimo n'amajwi y'icyo kiganiro yagiranaga na Jack Nziza, umusirikare w'ipeti rya General mu ngabo z'u Rwanda ubu uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Forbidden Stories ivuga ko ibyo bitakomye mu nkokora ibikorwa byo guhiga agasasira, ikemeza ko mu mwaka w'2021 ikinyamakuru Journalisten cyatangaje ko umukozi wa ambasade y'u Rwanda muri Suède yaba arahaye wo muryango wa gasasira miliyoni 5 z'amakrona akoreshwa muri Suède, no kuvuga asaga miliyoni 690 uyavunje mu mafaranga y'u Rwanda, ayo kikavuga ko bayahabwaga nk'ingurane ngo batange imyirondoro y'aho gasasira aherereye.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi.
Turacyavuga ku byatangajwe n'umuryango w'ihuriro ry'ibinyamakuru Forbidden Stories. Mu mazina y'abanyapolitiki, Forbidden Stories ivuga ko bahunze ubutegetsi bwa Paul Kagame ariko bakanga bagakurikiranwa n'iyo bahungiye, harimo Patrick Karegeya wahoze mu gisirikare cy'u Rwanda akaza kwicirwa muri hoteli i Johannesburg muri Afurika y'Epfo anizwe. Harimo kandi Kayumba Nyamwasa wigeze gukurura ubutasi bw'u Rwanda anaba umugabo w'ingabo zarwo. Uyu Forbidden Stories ivuga ko yarokotse ubwicanyi kandi ubutabera bwa Afurika y'Epfo bwanzuye ko ibikorwa byo kugerageza kumwivugana byari bishingiye ku mpamvu za politike, ndetse ko inyandiko z'imikirize y'urubanza zerekanye ko abari babiri inyuma ari itsinda ry'abantu bo mu Rwanda. Naho mu mpirimbagiza uburenganzira bwa muntu ho amazina agarukamo harimo irya René Claude Mugenzi. Uyu ibinyamakuru byibumbiye mu muryango Forbidden Stories bivuga ko yemenye ko Leta y'u Rwanda irimo kugerageza kumwivugana nk'uko bikubiye mu nyandiko yo mu biro bya polisi ya Londres mu Bwongereza uyu muryango ufitiye kopi. Nyamara uyu muryango uvuga ko Leta y'u Rwanda ibyo yabihakanye. Ahandi naho umunyamakuru w'umunyakanada kazi Judy River mu mwaka w'2014 yasabye uburinzi bw'inzego z'umutekano z'Ububiligi ku buzima bwe, avuga ko bwari bubangamiwe n'u Rwanda. Ibinyamakuru byibumbiye mu muryango Forbidden Stories kandi mu nkuru yabyo byemeza ko abategetsi bumviriza batavuga rumwe nabwo bakoresheje ikoranabuhanga rya Pegasus. Biravuga ko hagenda hagaragara impfu zitera amakenga ishimutwa rya hato na hato no kwibasira abavandimwe batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Forbidden Stories yavuze ko bumwe mu buryo ubutegetsi bw'u Rwanda bwifashisha harimo ubushimusi, amaruzi no gutera ubwoba hakoreshejwe telefoni zitazwi. Kubushimusi, uyu muryango ugatanga urugero rwa Joseph Mazimpaka wahoze mu gisirikare, ivuga ko yashimutiwe n'ingenza z'u Rwanda muri Tanzania ariko akaza gutoroka. Hazamo kandi irya Paul Rusesabagina. Uyu Forbidden Stories itangaza ko imyaka 2 imbere y'uko ashimutwa, ni ukuvuga mu mwaka w'2018, yaba yaraburiwe ko hari igikorwa cyo gushaka kumuroga bikozwe n'inzego z'ubutasi bw'u Rwanda. Ibyo bitangazamakuru biranavuga ko bifite ibihamya ko hari abasirikare b'u Rwanda bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo gutera inkunga umutwe w'abarwanya ba M23, bigashimangira ko bifite n'ibimenyetso kuri bamwe mu basirikare b'abanyarwanda bagwa mu ntambara ibera muri Kongo. Imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko ibi byose ubutegetsi bw'u Rwanda bubikora bugamije gucecekesha no kubiba umwuka w'icyoba mu bantu. Gana Lewis Mudge, umuyobozi w'umuryango Human Rights Watch ishami rya Afurika yo hagati, mu kiganiro ahaye Forbidden Stories avuga ko ubutumwa u Rwanda ruba rurimo gutanga kuri aba bantu bari hanze y'igihugu busobanutse cyane ko ari ukubabwira ko ruzabacecekesha. Ibi kimwe n'ibindi bikubiye muri izi nkuru zicukumbuye za Forbidden Stories guverinoma y'u Rwanda yabyamaganiye kure. Mu itangazo ibiro by'umuvugizi wa guverinoma byashyize ahagaragara rivuga ko hongeye kwaduka ibikorwa by'abakoresha itangazamakuru bibasira ubuyobozi bw'u Rwanda n'abaturage muri rusange bagamije inyungu za politiki. Muri iryo tangazo, Leta y'u Rwanda ivuga ko ibivugwa na Forbidden Stories bidafite ishingiro, uretse kuba bigambiriye kudurumbanya amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite ateganijwe muri uyu mwaka, ndetse no gukomeza guyishyigikira umutwe w'abarwanyi ba FDLR wasize uhekuye u Rwanda mu mwaka w'1994, kuri ubu ukabarizwa muri Congo.
Mu Burundi basanzwe barangurira imirimo yabo mu isoko nkuru ya Ruvumera iri mu gisagara cha Bujumbura, n'abahasumira bankiwe kuyinjiramwo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu mu kiringo kirenga amasaha 4. Imvo abategetsi abatwajeje intwaro batanze n'umutekano muke waharangwa. Ido ni ido inkuru nimutangwe ejo makuru yacu yo mu gitondo ejo ku munsi wakane. Ubu naho rero tubandanye amakuru avugwa mu kareka Afrika y'Ibiyaga Binini dukwitire muri Republika Demokrasia ya Kongo yarayitangaje leta nshasha igizwe n'abategetsi 54 amezi atanu amatora aba inyuma yaho umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi atorewe agatangura amabanga yiwe n'inkuru y'umumenyesha makuru Vedaste Ngabo ari Uvira mu ntara ya Kivu.
Iyi guverinoma nshya y'abaminisitiri 54 iyobowe na Madamu Judith Suminwa nka minisitiri w'intebe, harimo ba minisitiri w'intebe bungirije batandatu, ba minisitiri 11 na ba vice minisitiri 10. Mu mpinduka nyinshi zagaragaye, Christophe Rutundura wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse na Peter Kazadi wari minisitiri w'umutekano ntibagarutse. Ku rundi ruhande, Jean-Pierre Mbemba wari minisitiri w'ingabo yagizwe uw'ubwikorezi n'itumanaho. Ba ministre Patrick Muyaya, Aimé Bodji, Alexis Gisaro, Gilbert Kabanda, Jean-Pierre Liao bagumye muri za ministeri bari basanzwe bayoboye. Muri guverinoma nshya kandi, Shaban Jackman wari ushinzwe ibikorwa byo kwamamaza Félix Tshisekedi mu matora y'umwaka wa 2023 yagizwe ministre w'intwaro hagati ndetse n'umutekano. Bamwe mu baturage batuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo basaba iyi guverinoma ko yakemura ibibazo by'umutekano bibaraje inshinga. Jonathan Hakizumwami n'umutura gutuye muri teritwari ya Karehe ahari impunzi zirenga 193 zahunze imigwano y'inyeshamba za 23.
Ngubu impunzi ni nyinshi ziva muri Nord Kivu na Sud Kivu naho zatangiye kuboneka cyane cyane mu teritwari ya Karehe. Iyo guverinoma rero yagiyeho niba ari abantu bashaka gukora abaturage, kuko bashizweho na president watowe n'abaturage, bisaba yuko nabo nk'abantu baturuka muri abo baturage, ndetse cyane cyane ko na Kare yabonye ministre w'umudamu, twa dufite na premier ministre w'umudamu, wenda bo bagira imbabazi z'abaturage bakamenya yuko abantu bakwiriye kubaho. Uburenganzira bwa kimwe muntu ukubahirizwa, ubwicanyi bugahagarara, abana ntibiga, ababyeyi bamwe babyara bagize ibibazo.
Kuba muri iki gihugu hari uturere ndetse n'intara haraho imodokari zitagera, ndetse haraho imihanda n'ibiraro byasenyutse. Kubwa Felix Serugayi utuye muri Uvira yemeza yuko ibifungurwa, imboga ndetse n'amatabanyo biva mu bihugu by'abaturanyi bitewe n'uko nta mihanda igera mu turere dukunze gukorerwa mu buhinzi.
Icyo nico twifuza ko guverinoma yashashizweho ari cishira priorité de priorité, icyo cyo kudufasha bagakora imihanda neza uturere dutandukanye, noneho ubusabane, ubugenderanire bw'abahinga bibashe gutera imbere ndetse naborora.
Muizeri Bakari n'umwe mu bagize societe civile muri Uvira asanga leta yari kwiriye kugwanya ruswa kuko iri mu bidindiza ibikorwa remezo.
Nuko bashobora kureba ibikorwa remezo byo twita amabarabara, ibibazo by'amazi, ibibazo bijanye n'uburezi bw'abana, bijanye n'ubuvuzi, ibyo bakabigira priorité mu rwego rw'igihugu kugira ngo habashe kuboneka ibikorwa bigaragara mu baturage. Ikindi twifuza nuko bashobora kwitandukanya n'amashaka yabo ya politiki. Iyo bagiye muri guverinoma ni ngombwa ko bakorera abaturage batari gukorera amashaka yabo ya politiki, ndetse bagashobora no kurwanya bihereyeho ibintu bijanye na ruswa n'ibindi bijanye no kunyereza umutungo w'igihugu.
Ese ni kabasesenguzi mu bya politiki bavuga kuri guverinoma nsha yashizweho, Dr. Fidel Sebahizi akurikirana hafi ibya politike muri iki gihugu.
Nta cizere kinini njewe mfite kuri guverinoma ya Kongo. Guverinoma yashyizweho ugereranyije n'imyanya wenda ikomeye, isa nkaho ikeneye impinduka zikomeye kandi ikeneye amaboko akomeye kugira ngo igihugu gisubire ku murongo, cyangwa se ibibazo byugarije igihugu bibashe gushirwa ku murongo. Urabona nka defense, ministeri ya defense, uyu mugabo washizeho witwa Gai Mwadianvita akomoka muri Kasai kwa Felix Tshisekedi. Urumva ko yamushizeho kandi nta mateka menshi cyane afite mu bijanye na defense y'igihugu, ku buryo wenda abantu bategereza yuko hari ikintu gitangaje cyane cyangwa se gikomeye agiye gukora.
Guverinoma yariho mbere yarigizwe n'abaministre 57 yakunzwe kunengwa n'abaturage kudakemura ibibazo by'umutekano ndetse n'iby'ibikorwa remezo. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
turagushimiye Vedaste ubonaho dukubitire mu gihugu cha Tanzania aho leta icyo gihugu kuri uyu wa gatatu yatahukanye impunzi z'abarundi 178 bari bakirondera ubuhungiro mu ikampi ya Nyarugusu abani inkuru rero tubishikirizwa na umunyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika James Jovina ari muri Tanzania.
Ibyo bitigiri byatanzwe n'umurongozi mukuru w'ibiro by'abimukira mu ntara ya Kigoma Bwana Remigius Pesambiri nyuma y'icyo gikorwa cyo gutahukana izo mpunzi mu gihugu cy'u Burundi. Benshi muri bo bajyanywe Rutana cy'ibitoke mu giteranyi na Cankuzo. Bwana Pesambiri yashimangiye yuko icyo gikorwa kiri mu migambi ya leta ya Tanzania yo gutahukana impunzi zose yatarenze umwaka turimwo, kandi yuko iyo ngingo yafashwe bivanye n'uko izo mpunzi hafi 178 atarupapuro bafise rubaranga kandi bataronswa imfashanyo.
Mahesabu yanatuonyesha kupitia taratibu na records za kwenye makambi wanapatikana kama 1120.
Ibiharuro bitwereka yuko hari impunzi zigera ku 178 dutahukana uyu munsi bose nta rupapuro bafise rubaranga ko ari impunzi, gutyo biboneka ko atamategeko bakurikije mu kwinjira mu nkambi, ari nayo mpamvu tubatahukanye harimwo abakenyezi, abana, imisore n'abageze mu zabukuru. Ni ngombwa ko basubira iyo bavuye mu gihe ataburengazira bafise bwo kwitwa impunzi.
Sasa kama idara ya wakimbizi hayatambui, wanarudishwa sasa wahamiaji, na wahamiaji naanza kufanya zoezi la kuwarudisha kule walikotoka. Sisi tutakuwa tunarudisha, kwa hiyo mkuu wa makazi atakuwa anawaleta ofisini, sisi tunarudisha.
Mubitigiri dukura mu biro by'abimukira mu ntara ya Kigoma kuva mu mwaka w'2017 impunzi zidafise biziranga zirenga hafi 9,800 zaramaze gutahukanwa ku nguvu na leta ya Tanzania, naho benshi muri bo bongera guhungira mu bindi bihugu bibanyi, abandi bakagaruka Tanzania mu gihe basanga icyo bahunze kitarakemuka. Ku ruhande rw'umurongozi mukuru w'inkambi ya Nyarugusu Bwana Barnabas Sebastian, we yagabishije impunzi zo mu nkambi ya Nyarugusu zagiye ziraha ikaze inshuti zabo zihunguka zikongera guhunga mu gihe bitemewe n'amategeko. Yavuze ko uwo bazosanga yahaye indaro abahunguka bakongera guhunga nawe azocatahukanwa ku nkoni.
Uwepo wao hapa ni kinyume cha sheria, na kwamba wakiwepo hapa wasitarajie kwamba watapewa hizo fomu za kuweza kupata huduma za chakula, elimu wala afya.
Batuye hano mu nkambi mu buryo butemewe n'amategeko, gutyo ntibizere ko bazoronswa imfashanyo yariyo yose. Twaramaze kubwira impunzi yariyo yose izi neza ko yahaye indaro abahunguka bakongera guhunga, imenye ko bitemewe n'amategeko, kandi nabo tuzobaka ubuhungiro nk'aba turiko turatahukana uyu munsi.
Hadhi ya ule uomba hifadhi, kwa hiyo watanyang'anywa hizo hadhi endapo wataendelea kuwapokea hawa watu ambao wanakuja kinyume cha sheria.
Naho biruko bamwe muri izo mpunzi bavuga ko nyabu na umutekano wabo utarakemuka, ari nayo mpamvu bahungutse bongera barahunga mu gihe basanze umutekano wabo udakwiye. Kubw'iyo mpamvu batakambira leta ya Tanzania kubemerera ubuhungiro kibure kubimurira mu bindi bihugu.
Batashe ku ngupu mu Burundi bamwe bagenda bararira rabaye UN n'ukuru beshi bahebye, natwe ntitugiriye tuja, bamwe twarabuza abacu nsingiriyo nja singiriyo napuye singiriyo tuja, abantu beshi bariko baragogwa bariko bararira UN dutabara
bari bakwiye kuturaba ko turi impunzi ntitugira aho twirukira naho tujya nk'ubu mbere ko ndabona bari menga ni intambara ahubwo turiko turahunga ubugira kangahe dusubira yatwaje tu ambara sabagi
murabo ko numwe tugarukira ko natwe tukaba impunzi mu bandi kuko tumerewe nabi.
Imigambi yo gutahukana impunzi zose zahunze umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka w'2015 iriko irabandanya mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Leta ya Tanzania ikeneye kubona ko uyu mwaka uba uwa nyuma muri ico gikorwa cyo gutahukana impunzi zose z'abarundi kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovine kubwijwi rya Amerika.
Urakoze Jovina, hari inkuru tuzobashikiriza ejo mu makuru yacu yo mu gitondo ejo ku munsi wa kane ivuga ko igisirikare cya Israeli kuri uyu wa gatatu cyatangaje ko abasirikare bacu batatu biciwe mu gisagara cya Rafa kiri mu manuko bw'intara ya Gaza. Juti mwese mu kundi radio hejuru y'Amerika rero ibiganiro byo kuri isaha niho bigarukiye. Turashimiye Ingenieur yadufashe muhinga bw'ivyuma tukaba dushimiye na Nadia Taha yadufashe kwegeranya ibiganiro ndashimiye abagenzi bacu bose bagize uruhara muri aya makuru twabashikirije turabashimiye kuba rero mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza.